Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Miriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kazi muri no makuru y'ukuru no mugoroba kuri wa gatandatu afatiye kuri ibi bikuru bikuru. Uruja n'uruza ku rubibe u Burundi buhana na Congo rusa n'ugwahagaze kuva hadutse intambara ziriko zibera mu gisagara ca Uvira hagati ya Congo n'umugwi M23 wa Munango Dinondwe. Ubu abarekuriwe gushika kuri ugo rubibe n'abasirikare canke abapolisi. Ivyo rero birateye impungenge bamwe mu bakora imirimo itandukanye mu gatumba kuko ibikorwa vyabo biriko bigenda nabi, ariko berekana kandi ko iyugagwa ry'ugo rubibe kugeza ubu ritaratangazwa ku mugaragaro. Amezi atandatu araheze bataronse agahembo kabo. Abo n'abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya umwimbu Anajesa ibuhumuza berekana ko imiryango yabo yugarijwe n'ubukene kuko batunzwe no kwisumamo. Nayo sendika y'abigisha Stebe irasaba ko amafaranga agenewe igisata c'inyigisho yokongerezwa kugira hatoregwe umuti ingorane zihanze ico gisata. Muraja kuvyumva muri ano makuru. Muri gwarukurikirane gwa bimwe mu bigize amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi tumaze iminsi tubashikiriza. Uno munsi tuvuga ibituma abubakanye bashobora kwahukana biciye mu mategeko n'inzira bicamwo. Aya n'ayandi ni mukanya.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru yo kuri no mugoroba mugira mu yashikirizwe na Kristalize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari. Mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru. Kuruja n'uruza ku rubibe u Burundi buhana na Congo mu gatumba rusa n'ugwahagaze kuva hadutse intambara zibera mu gisagara ca Uvira hagati ya Congo n'umugwi M23 wa Munango Dinondwe. Amakuru dukura ngaho mu gatumba avuga ko umupolisi n'umusirikare aribo barekuriwe gushika kuri ugo rubibe. Bamwe mu bakora imirimo itandukanye mu gatumba bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibikorwa vyabo bigenda nabi kuko batakironka abaguzi neza, mu gihe berekana ko ivyugo rubibe bitaratangazwa ku mugaragaro ko gugawe. Babona ko ababijejwe bo bimenyesha, ariko kandi hagakogwa ibishoboka kugira ubuzima kuri ugo rubibe bubandanye uko vyahora. Olivier Kwizera yakubitiye aho kuri ugo rubibe atugire ku mubiri.
Aturi umuduga twerekeza mu gatumba haruro bibe u Burundi buhana na Congo nkigiye cy'isaha zitanu tugeza hagarukira imiduga yunguruza abantu n'ibintu aho benshi bita Sentinel. Muri iki kibanza wakigwa n'ugwamo kandi haruruja n'uruza rw'abantu. Hefo y'ico gituro hari insinga zitambitse mu ibarabara bita Concertina, eka n'abapolisi kandi mu kurengana harabakwiwe baranga. Aha turaharenganye twerekeza hari urubibe. Ibarabara rikikuje n'ishyamba cyo kimwe n'amazi. Uribona nk'abasirikare ahandi hari bamwe mu bakongomani bavuye aho begeranije barondera amazi yo koga. Mu byo twiboneye uruja n'uruza rw'ingendesho zitandukanye rusa n'ugwahagaze. Nko ku metero zirenga ijana ngo ushika hari urubibe, hari bitambitse mu ibarabara. Mbere usanga abasirikare bahicayeho. Tumaze kubabwira abo turi ntibatwemereye ko turengana kuko bivugwa ko uwurekuriwe gushika ku rubibe ari umusirikare n'umupolisi gusa. Uwo mwanya twaciye dusubira inyuma aho twegereye bamwe mu banyagatumba bakora imirimo itandukanye. Aha bashikiriza ko imirimo yabo igenda nabi kuko atawemereye gushika ku rubibe u Burundi buhana na Congo.
Nava kurima nadandaza imihwi, ivoka, imyembe.
Iyo niwe bitandariza hehe?
Nadandaza kuri frontiere nyene, ubu ntavyo njanayo ndabijyane kandi bidakunda.
Nkuko natwe turabamota nta kazi tugifise ngaha kubera umuzi nyene aho ukuntu Imana ihetagira wararonka ibintu nka senkani. Muri ibi aya mahera abari none kama moto yose twayaparitse twayabitse.
Gushika ubu Leta y'u Burundi ni atangaza ku mugaragara ko ugo rubibe gugaye ari naha abo banyagihugu basaba ko ivyo ugo rubibe byomenyesha uko bimeze hambavuye ivyo, ariko babona ko kugwe bishoboka kugira uruja n'uruza rusubira uko gwahora.
Umutekano wabungabanye muri Congo na munashya ku mupaka ngo bikunde. Twe twosaba nuko Imana yodufasha umutekano w'iki Congo bagenda neza, nabyo bigeze batumenyesha ahubwo gusa birakwiye cyane yuko batubwira yuko ubugwera muri aka kanya frontiere iragugawe cyangwa iracyuguruwe. Duwa vizisa cha nikotu wimenye.
Duwa magamu voge zobo shikiranganji ujeju migendira nina yandi makungu kugira giri cha wivuze koni tuashewe kumurong. Ugoroja nuroza rusa nuguwa hagazaho kuruwewe kwa Gatumba na Kongo. Kuvao hadu sinambara hagati inga waza Kongo numugu M23 munango zino ndwi mugisagara cha Uvira. Igisagara bivugwa kokiri muminwe yuo mugu M23 inyuma ya masezerano ya mahoro. Yatewe kumukono n'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Washingtona ahagarikiwe n'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Orize kwizera rakoze sendika yabigisha stebe irasaba ko amafaranga agenewe igisata cy'inyigisho yokongerezwa muri uno mwaka kugira haje haratorega umuti ukebuke ingorane zihanze ico gisata igashira ubukene bw'abigisha ku isonga ry'ibibazo. Umukuru w'iyo sendika avuga ko adashimishwa n'igitigiri c'abigisha bashasha baharugwa mu 2000 bahawe akazi uwo mwaka mu gihe igihugu co bacari gikeneye abaharugwa mu 2010. Hemisengi yumva asanga ingendo yuko amashure ariko aramenyera kwikora kubigisha bitabakorera bushake ari kuremereza abavyeyi bakenye bataronka uburyo bwo kubahemba. Anasaba ko imishahara yo subigwamwo kugira bariko baratakazi baja kurondera hanze y'igihugu bagabanuke. Kurikira Remy Sengiyumva.
Ikibazo cy'ikena yabigisha kimaze igihe kuko baravuga barakenewe abari mashiki 10,000 mugabo leta ku mwaka ishira habashiki 2,000. Icya kabira barimo hari habaje muri retreat hariho uno munsi bariko barigira hanze kurondera akazi kubera umushahara udahagije. Ibyo ntivyari bibi kuva kera urazi ko batama baje manamba umuntu abonye ameze neza niho yaje mvuga bikibabaje no kwata cyabasubiritswe mvuga abashomeri barahari abize kwigisha bariho. Dusaba leta rero yuko igerageze muri budget batora ku mwaka igisata cy'indero bagiye uburyo bukwiye. Ubu rero hari kibazo kica kiba kicabazana abantu bita abakutsa kivi. Abakutsa kivi nta mateka bagenga nayo kwigisha nabi ntituzo tuzobibaza abakutsa kivi kandi bakibagomba yuko amahera rihwa n'abavyiyi mu mategeko y'igihugu naho nko mu mashuri matoya ishuri riko buntu. Urumva rero abavyeyi bagiye muri kica kibazo cha leta hari abavyeyi bakenye nyabakutsa kivi ntibaronka uburyo ivyo bamereye ntibabironke baca bigisha nabi. Dusaba leta rero yuko yo kwicara ico kibazo irave bishobotse yongere n'agashahara aho baguma bagenda ntihagira aho baje ku ivyo bihugu bajamwo ahubwo nabo hanze bahurumbire Uburundi bazi ko tuje muri Tanzania muri Kenya kubireka abakenya batoza mu Burundi gufasha nibabyige kabirashoboka babigombye. Hari amashuri ubona ko amaprograma atashikiriwe neza ibi rero bigaruka kuri ba bana bigaruka kubigisha cyangwa guha amasaha menshi ugasaba kosoba ibintu byinshi ukarengegwa n'abagwara baragwara. Ibi rero nico gituma byari bikwiye yuko leta yicara ikabira bakiri kare bitaramera nabi.
Wakaba yari Remy Sengiyumva arongoye sendika yabigisha stebe. Ubukene bw'ibikoresho ubw'ivyambagwa hamwe n'ubumenyi budakwiye ni zimwe mu ngorane abakozi b'ishamba cimeza rya Bururi bafise kugira abashobore gucungera neza iryo shamba. Jerome Nishishikare akorera ikigo OBP kijejwe gukingira ibidukikije akaba narongoye iryo shamba cimeza rya Bururi avuga kandi ko gushika ubu atavyigwa vya vuba bihari vyerekana igitigiri nyezi na n'ubwoko bw'ibinyabuzima biba muri iryo shamba. Tumukurikire.
Ibi bikogwa bikorerwa ahantu mu mashamba zitanye haraho usanga bakenera ibikoresho bitandukanye ugasanga kumbure ivyo bikoresho ntavyo dufise bagakenera umwambaro bagakenera impuzu zo gukinga imvura bagakenera ibindi bintu bitandukanye bishobora korohesha mu kazi ariko ugasanga mu byukuri nta bihari ni igintu rero kidasanzwe ico rero kiri mu ntambamye hanyuma yindi ntambamye abakozi basanzwe bakora muri ibi mu byukuri haraho usanga ubumenyi bwo kubimenya neza mbega dukora iki batabufise ku rugero ruhagije ugaca usanga rero n'ivyo biraba mu ntambamye. Izindi ntambamye dufise cane cane n'ubukene buri hirya no hino y'iri shamba ari navyo bikunda gutera abantu kwiyumvira ku buzima bwabo bo burondera mu ishamba bagashaka ati nina simba ngaci giti ndaza kukigurisha ahantu bama mahera hanyuma nje mbaho. Ibyo rero nayo ni ntambamye ikomeye cyane ugasanga kumbure ibintu dufite muri rishamba nta vyigwa bigaragaza mbega hari iki bingana gute ubwoko buriyo nubuhe ugasanga hari ibyo tuzi n'ibindi tutazi kubera ivyigwa bike bisanzwe bikogwa kuko ahandi haraho usanga ariko harakorera abahinga ugasanga bariko bariga bati ubwoko bw'ibiti ubwoko bw'ibikoko nubu ariko ugasanga twebwe hari ibyo tutazi nubwo bimwe tubimenye hari ibyo tudashobora kumenya kubera ibyigwa bike bisanzwe biriko birakorera bikorerwa muri iki kibanza.
Uwarongo ijo shamba, avuga kandi ko kubona ijo shamba chimeza aririto bituma ibikoko nk'imafu bija kona mu mihana y'abantu. Jerome Nishishikare ashikiriza kwizo ntamba myizi maze gushikirizwa amashyirahamwe akorera muri ico gisata kugira abafashe gutorera inyisho bimwe muri ivyo bibazo. N'ubunyene kurikira Jerome Nishishikare.
Nico gituma hagira igihe cyane cyane nk'iri mu gihe cy'inzara zigasohoka zikaja kona indimo z'abantu. Ikindi kintu gikomeye cyane uretse uko kuba rito nuko hari kibazo cuko irishamba no vuga ko riraderemba izolema nta yandi mashamba nta connectivity iri hagati irishamba n'irindi. Ibyo rero navyo biratuma zitobaho neza kuko nubwo tuzi ko mu mico yazo atayivyarana na mushiki wayo kubera bishobora kwaduka irishamba zikazobandanya zigwira mugaba ta connectivity ngo zihure n'izivyanda canke izo kurukambase birashoboka ko bishobora gushika ivyumviro vyaramaze gushikirizwa hirya no hino biciye mashirahamwe atandukanye dukorana adushigikira ariko nayo ugasanga afise ubufasha bundi turiko turimvira ko hodwaho muri kazoza bikunze ko basi hoba umuhora ico bita corridor ecologique bikunze uburyo bukavyemera hakabaho umuhora koridore ekolojiki ishobora guhuza n'imiburi iburi n'irishamba ry'ibururu n'igivyanda ivyigwa bikozwe neza kandi birashoboka aho muri ico gihe imafu zirashobora kugenderanira iziri vyanda ntizigume ziri mu shamba ry'ivyanda ryonyine zikatembera zikaza izo ngaha nazo zikagenda ariko urumva ni ikintu gisaba umwanya n'ubuhinga n'uburyo budasanzwe ariko ivyimviro biza bihari rero icimviro kimaze kuza no kuvuga ko Imana yashobora kuzodufasha ugasanga harageze igihe gishikwako. Iyo ni ico nico no vuga kuri ico kibazo.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture no makuti yabandanize mu ntara ya Buhumuza abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya umwimbo anajesa ayibuhumuza bakora ivyo kwegeranya ibiharuro vy'ibigori vyaguzwe n'abarimyi bidoga ko agahembo kabo kibagiwe bamenyesha ko baheruka ku karonswa mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turiko turasozera basigura kandi ko bahanzwe na byinshi muri kino gihe kuko babangikanya akazi no gutunga imiryango yabo mu gihe batunzwe no kwisumamwo bakanegura ariko ko abatwara ico kigo batanabishura kuri iyo myitwariko bafise ayibomuza twakura mugenzi wacu Pantaleo Nakarutimana.
Abakozi bakora ivyo kwegeranya ibiharuro vyerekeye abagurisha ibigori mu kigo anajesa kijeje kwegeranya umwembo bakoresha ivyuma vy'itumatumanako bahawe vyitwa tablette mu rurimi rw'igifaransa bageza bakigurira uduseke two gutumatumanako kandi bagakoresha umwanya munini mu itangwa ry'ivyo biharuro bavuga ko badatahura ingene bumara amezi atanu badahembwa iyo badahembwe bo n'imiryango yabo barahura n'ibibazo bitandukanye harimwo ivyo kwisopa bakoresha udufaranga twatunze imiryango kugira iyegeranyo ry'ivyo biharuro rigende neza basaba ko bohabwa udufaranga twabo kandi bakanegura ko iyo kirije ibibazo bariko baracamwo bikoze ku telefone batishugwa cyangwa ngo bahabwe akajambo kihumure. Twaragerageje kurondera umuyobozi mukuru w'ikigo anajesa urivyo bitega Imana ariko kuva kuri uyu wa kabiri w'indwi turiko turarangiza akaba atarashobora kugira icyo bivuze ko ibuhumuza Pantaleo Nakarutimana Radio Indundi Culture.
Pantaleo Nakarutimana tugukengurukire kuri iyo nkuru wari waduteguriye amatonagira ku 150 y'ubutare butandukanye niyo yarungitswe gushogwa hanze kuri uyu wa gatandatu muri ryasekeza ryatanguzwa na leta ryo gushora hanze ubutare. Umushikiranganje rw'ico gisata Hassan Kibeya yavuze ko ubwo butare bwacukuwe n'ugwaruka ruri mu makoperative mu bice bitandukanye ariko akavuga ko gushika ubu hakiri intamba myizi janye n'ibikoresho. Tumukurikire.
No munsi rero turamutse dushora amatoni 66 hafi 70 ya metiste, hakaba arimo amatoni ashika 25 ya beryl, hakaba arimo n'amatoni angana hafi 30 ya quartz vert. Ubwo rero n'umwimbu twaronse muri inondwi na makoperative y'ugwaruka ari mu ntari ya Bubanza, mu ntari ya Bururi no mu ntare ya Cibitoke, harimo no mu rutana bari kwa cukuru bwa gate, harimo nabandi mu kirundo bwa Coltan na Castellite na Buframite. Ubu butare rero nibwo turiko turagerageza kwegeranya. Kubisigaye rero kwiyemeje yuko mu minsi iza nko twavuze mu ndwi iheze giye gushira ku kivi urundi gwaruka rwinshi kuko mu ndwi iza zobeka ayandi masiti tugiye kwerekana, ayandi masiti tugiye gushira ku kivi no gutangura gucukura hanyuma kuzoa wikulikira uko ukwezi kuzoza urahera tuwereka ungene nivyo tukwa kuwe mu nivyo tukwa dandaje miingana ni bitigiri tukweka nivyegeranyo uko ukwezi kuzoa kurahera kubijayi ni inhamba mirelo hanini hawa inhamba mizuku uri wikoreesho chane chane wikoreesho zimenaguri mabuye kuko hanini wikogwa wijanya ni wikogwa aho wakoresha maboko aliko kukira turongo mwimbu mnini ya wisabako turonga ama machine ayo ma machine rero hanini tukwala wichize mwineguro mumeza kulikira tuzogira makumani ya machine aho ugwaruka tuzoza turarufisahiriza kubikogwa bafise wakati wadza wala gerageza gusahirizwa n'ibikoresho cyane cyane ama machine yimba ayo ma machine yamara kuboneka umwimbu uzokongerekana cyane gose.
Turabandanya kandi tubashikiriza bimwe mu bigize amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi nkuko tumaze iminsi tubibabwira muri kino gihe hari amashirahamwe amwe yishinze kugwanya mabafatiye kugitsina mu Burundi anegura kw'inyigisho zihabwa abitegurira kugira ubugeni zigenda zibonekamwo ukudebukirwa uno munsi tuvuga ibituma abubakanye bashobora kwahukana biciye mu mategeko n'inzira bicamwo tubibwirwa na Norris Nduwimana.
Uko ukana bishobora gusabwa numwe mu bubakanye mu gihe mugenzi we aranzwe n'ubusambanyi ya muhoteye canke akamutyoza bikabije bishobora kandi gutumwa n'ukumwe muri abo babiri aciriwe umunyororo kubera ibyaha bya kiteka mugenzi we bivanye nuko byakozwe bitegekanywa n'ingingo z'ijana na 58 n'ijana na 59 z'ico gitabu. Ibyo ariko ntibipfa kuba kuko ingingo y'ijana na 60 itegekanya ko imbere yo gusaba kuvana umwe mu bafitanye amasezerano yo kubana yifuza kuvana n'uwo bubakanye aba yabanje gukoranya inama ihuza imiryango bakomokamo ingingo ikurikira nayo ivuga ko ibyuko ahukana byerekeye abubakanye bonyene inzira bicamo ikaba sentari y'intangi kukiraho babaye runo rubanza rukaburanishwa mu manza zisanzwe ni ku ingingo y'ijana na 64 y'igitabo kigenga ingo n'imiryango ibitegekanya. Ariko kandi mu gihe wari gusaba kwahukana afatiriwe intumwa yiwe ibyemerewe n'inama umuryango hishobora gusaba ko abari bubakanye baba kubiri y'ibyamufatiriye bimaze kurangira uwo aba yasabye ko baba kubiri hararekuriwe kwisubira ko akabandanya abana n'ubu bubakanye nkuko ari kurigwa no kubandanya inzira yo gusaba kwahukana nkuko tubisoma mu ngingo y'ijana na 63 yaca gitabu. Ibindi bijanye n'ingene imanza nk'izi zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa bisigurwa kuva mu ngingo y'ijana na 64 gushika ku ijana na 68 udashimishijwe n'ugwaciwe na sentare kandi afise uburenganzira bwo kugunguruza ariko mu kiringo kitarenga iminsi 30 guhera umunsi kwamenyekanishirijwe ko kubashikiriwe na sentare ubwo nyene n'amezi 6 kwamenyeshejwe urubanza batazwi iyo bari ni ku ingingo y'ijana na 69 bivuga.
Norris Nduwimana wakoze kuri iyo nkuru wari waduteguriye ari nayo tugarukirije kwa no makuru yo kuri uno mugoroba. Ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi yakoze Kofi Rube intwari karatuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Kristalize Harerimana mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.